Ayo masasu yumvikanye hagati ya 11 na 12 z'umuhinga makuru wa mbere ku ibarabara rya kabiri muri zone ya Musaga turi muri commune Muha mu gisagara cha Bujumbura uburongoye zone Musaga Antoine Rumenyetso yabwijwe rya America ko abajejwe umutekano bari bagiye gufata uwuzwe ku izina rya Adamo ari ku rutonde rw'abarondegwa bagirizwa guhungabanya umutekano muri zone Musaga
barabagize banawe bare bafashwe ariko bagirishwe inama no mugize banabi mukuru yarasanzwe azwi muri aho karere no ku police bari bamuzi rero baciye havuga rwamugwe nkoko mu kubafata bitoroshe babanje kugwana mugabo nta byononekaye byabonetse abo rero bariko baragirwa kwa matohoza
abanyamusaga twasanze ku bunywero buri ku ibarabara rya kabiri muri quartier Gasekibuye aho abantu munani bagizwe n'abasore bafatiwe bidogera bajejwe umutekano ko bafasha abantu mu kivunga uno musore ababazwa n'ingene abo bajejwe umutekano baje batari kumwe n'abajejwe intwaro
musanzwe ajya iyo babaje kurondera bikekwa bo bazana n'abajejwe amakartie cyangwa abandi bajejwe ibindi bakaza mu rufaso nibataje bashika barasa uhunze wese yagiye mu nzu bamusanze mu nzu ngo catugende bamusanze hanze we urumva ko baba batomboye urumva ntacyo akenewe yuko bo bazana n'abajejwe intwaro kugira ngo baze kuraba abo baba bakenewe
mu bantu munani bafatiwe aho ku Musaga harimo umusore yari yaje kuramutsa inshuti avuye mu ntara mwaro azwi ku izina rya niyo nkuru Louis inasenge wiwe avuga ko atazi yafunga giwe afisa makenga ko ashobora kuzimangana nkuko bigize iminsi bishikira ababa bafashwe
abantu barafashwe beshi cyane harimo n'uwi wanje w'umushitsi yavuye ruguru none namuronde ndamubanagiye mu ikomini bambira ngo babatwaye ngo nijoro mwijoro sinzi rero iyo nshobora kumuronderera hariho jewe nsaba yuko nomenyaho ndamurabira nkumva ico yoba yagira yari ngaha kwibarabara nyene hamwe nabandi benewe nanje bamumpamako sigende mwishanga ijeje nyene cyo vyo hamwe yoba ariho vyo bavyiza atazimanganirwa ubuzima
abanyamusaga bavuga ko baruhishijwe n'ingene zone yabo iguma ari ikirimbiro ry'abitwaje ibigwanisho uno mutama w'imyaka irenga 60 asaba abitwaje ibigwanisho nisho kubaha amahoro
inkozi y'ikibi yoreka ko natwe inkozi y'ikibi ntayo tubone yabatuyibona tuba tuyivuga natwe nitwe tumwe inkozi y'ikibi iri hano
hamwe yoba yinyigije mutayizi muyisabike
yoreka kononera abandi babitekane
mu bivugwa ko kuri uyu wa mbere abajejwe umutekano bagiye muri quartier Gasekebuye batari kumwe n'abajejwe intwaro umukuru wa zone Musaga yishura ko ivyo bikorwa mu gihe abapolisi bagiye gusaka kandi ko ariyo basezeranye mu manama y'umutekano Antoine Rumenyetso arongoye zone Musaga amenyesha kandi ko bene abantu bahagaritswe borema kuko ubutaca zagira azorekurwa uwo arongoye zone Musaga asaba ababa ku mabarabara ya mbere na kabiri aho mu Gasekebuye gutanga inkuru kare babonye ico cyose cyuza gihungabanya umutekano
bigwanisho biramaze kugaragara ko bihari kuko yo habaye inama ikahantu hama hagoranye n'iryo rya mbere n'irya kabiri cyo dusaba rero abanyagihugu no gufatana munda bagatanga inkuru yakayitanga kirikare yabo bahungabanya umutekano ku mutekano nuwabo hanyuma kabimenyesha bajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi akirikare tugakorana muri ya nyabune twasezerana nko babiza
aho ku Musaga haheruka gutegwa grenade ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ku ishuri ritoyi ryo mu Kinanira ya mbere ahari ko habera inama y'umutekano umukuru wa zone Musaga amenyesha ko ataco yononye ariko ko wayiteye yahagaritswe muri zone Musaga niho hagize iminsi hari ibiturika mu gihe mu mazone ya Bwiza muri quartier ya Jabe Nyakabiga Ngagara Mutakura Cibitoke ahaba batemera ikiringo cha gatatu cha perezida Petero Nkurunziza haragahengwe I Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.